VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa mbere, itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2016. Muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Tangishaka ku biganiro vyo kuri no saha. Ndabaramukije ndabahikaze mwese.
Jewe ndahabyariye imbyaro Indwi. Nari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyanke muriko murarima muri parake. Ejo rero bikaba akamara amaza twasohotse atakintu nakimo umuntu avuze abasirikare nibo badusohoye.
Uyu numwe mu banyagihugu birukanywe ku nguvu mu kigwati cya Karagara hafi y'ikibira cya Rukoko mu Burundi. Ni mu kanya gato makuru twabateguriye kandi inkuru yerekeye urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015. Mugome ku maradio yanyu. Urubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu Burundi rwumvirijwe kuri uyu wa mbere mu gisata ca gasamburamanza ya Sentare na hinyuzwa abanyororo n'ababunganiriza n'ababunganiza murantunga basavye Sentare gusambura urubanza rugasubira kuburanishwa bushasha. Urubanza rwaruye mu mwiherero ingingo izofatwa izoja ahabona mu kiringo c'imisi 30. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Abarengutse kuri uyu wa mbere ni 17 bose bari bakiriye umunyororo wo guherayo. 10 muri bo nibo bari bafite abashingwa manza bafasha kuburana. Mu batari bafite abunganira harimo General Sejone Ndayirukiye afatwa nka nimero ya kabiri y'abagaragaje guhirika ubutegetsi ku magenekerezo wa 13 na 14 kwezi kwa gatanu umwaka w'2015. Ahamagawe imbere ya Sentare, Ndayirukiye yibukije ko yatswe uburenganzira bwo kugira abashingwa manza bamwunganira. Niko gusaba ko urubanza rwosamburwa rugasubira kuburanishwa. Yabwiye Sentare ko abacamanza bakoreye kugitsure kandi kuri uru rubanza rurimo imikenyuro myinshi ya politike. Kubwiwe ubutungane bwemeye gusubira kuburanisha urubanza rw'abagirizwa guhirika ubutegetsi buzoba bwiyambitse umutamana. Bamwe mu bari barejejwe n'umucamanza wa mbere bahanishijwe gufunga ubuzima bwabo bwose n'umucamanza wa Sentare y'iyungururizo. Muri bo harimo General Prime Ngowe n'ubusa yahoze ari cegera c'ubutwari ingabo z'abasirikare bagwanira hasi. Maitre Fabien Sega twamuburanira atubwira bimwe mu vy'abanyororo bahuriza ko mu gusaba ko urubanza rusamburwa.
Uko mushikiriza amanza atazanye ivyagirizi vyerekana yuko abantu yashengeje bakoze ivyaha ariko arabagiritse. Hanyuma ikindi cagarutse nuko byinshi ibyo bababajije kandi batumye baba komeza umunyororo cyangwa abacira umunyororo uhanitse nuko byinshi ntibari babyumvirijwe ko kabijya byo gusambura amazu by'ukwica ntibari babibajijwe ko muri Sentare cyangwa imbere y'umushikiriza manza nibyo bahamye bagaruka ko mugabo rero izo nimburano tuzokumviriza ibyo Sentare izo bivuga ko.
Mukurindi ico Sentare bivuga ko umushingwa manza sega twarafise uko yiteguriye kwa kiringingi zofatwa.
Jewe namamvuga yuko y'umuntu akiri ku isi araheza akizigira kandi noneho nitwari kuza imbere y'abacamanza tutizigiye yuko bazoshobora kututunganiriza. Birashoboka yuko bishika ibyo bazovuga tutavyemeye ibyo navyo tuzoheza twunguruze co niko ibintu bitegezwa kugenda. Iyo ni imbere y'umucamanza ubuzi yuko ushobora gutsinda cyangwa ushobora gutsindwa. Igihe utsindwe rero utavyemeye uraheze kunguruza.
Mbega none nayahe mahirwe yo kunguruza gisigaye?
Murabona hariho Sentare muri aka karere, hariho Sentare yo muri Arusha, hariho Sentare bita kuri African des droits de l'homme, hariho no mu Burundi haracasigaye revision. Umuntu arashobora gusaba ministre w'ubutungane babonye yuko ari akantu koshobora gutuma izo manza zose zisubigwamo agaheza akitura ministre abyemeye uraheze kunguruza atavyemeye ukunguruza handi.
Urubanza rw'abagirizwa guhirika ubutegetsi rwari rwaciwe ku itariki ya 9 ukwezi kwa 5 uyu mwaka. Bose bari muri dosiye na basirikare na polisi 28. Tuetse wa 17 baciriye umunyororo wo guherayo barengutse uyu munsi, 5 baciriye umunyororo w'imyaka 2. Aba barashimye ubwo baciriwe ntibunguruje muri gasambura manza. abandi batatu bari barekuwe n'umucamanza wa mbere bagasabirwa umunyoro w'ubuzima bwabo bwose n'umucamanza wa kabiri bahunze igihugu imbere yuko basubira guhagarikwa mu gihe abandi batatu nyene nabo bejejwe muri uru rubanza umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD radio yigengarema FM igisirikare n'igipolisi n'abandi bantu bugiti cyabo bari basavye indishi z'akababaro zirenga imyari 6 z'amarundi umugwi nta nakimo basavye mwiyungururizo rya gasambura manza eka n'umushikiriza manza wa Republika nacyo yashikirije naho yavyifuje umukuru wa sentare nta inyuzwa ari nawe yari umukuru w'intahe yamubwiye ko atacyo yigeze yandika ngo ashikirize imbere y'iriganekerezo bisigura ko yashimishijwe n'urwaciwe mu mateka y'u Burundi ingingo ya sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo cy'ukwezi kumwe eroje uri kaneza gitega ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje uri kaneza Abanyagihugu amajana 5 nkuko vyemezwa n'umukuru wa zone Buringa ya commune Gihanga mu ntara ya Bubanza nibo bakuwe ku nguvu mu kigwati ca Karagara kuri uyu w'Imana iyo miryango yaraye imbere y'ibiro vya zone Buringa hafi itongo ry'abapfuye ryo kumpanda mu burengero bw'u Burundi imbeho n'imibu biri mu vyabangamiye mu ijoro ry'uyu w'Imana rishira uno wa mbere abo bari aho kuri zone ya Buringa babibwiye ijwi rya Amerika n'inkuru twateguriye na Evariste Nzikobanya
Twebwe dushaka badufashe dusubira iwacu dusubire mu mirimi wacu dusubire mu matongo yacu mukagaragara
Turi imbere y'ibiro bya Zone Buringa aharaye abanyagihugu bagizwe n'ingo hafi 500 birukanywe kuri uwe w'Imana mu kigwati cyagaragara hafi kibira cimeza ca Rukoko nkuko vyemezwa n'uburongoye Zone Buringa abo banyagihugu bavuga ko babonye abasirikare bakorera mu Rukoko babasaba gukinjura babasohora mu mazu babategeka gufata kayira kagana ibiro bya Zone Buringa batabwiwe igituma hafashwe iyo ngingo na Kintije Melania umwe mu bara yibirukanywe mu kagaragara natahura ingene yo kwirukanwa mwitonga avuga ko yavukiyemo mu mwaka w'1975
aho hantu twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahabyariye imbyaro indwi ndahabyariye imbyaro indwi Nari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyankwe muri ko murarima muri parake ejo rero kabaye akamara maza twasohotse atakintu nakimo umuntu avuze abasirikare nibo badusohoye baraje mu gitondo tukibaza ngo ni nkisaka nk'ibindi bisanzwe twe tuguma turirora uko atacu twa twiyagiriza bobo batubwiye ngo ntimushobora guhaguruka ngaha turavuga nare tuvanga hago tuje he ngo haguruka muje hari ya kumwembe abo dusanze kumwembe ngo haguruka mu bandanye hari ya kwirembo y'igisoda abo dusanze kwirembo y'igisoda bo bace baduha abasoda batushorera no gushika ngaha kwikaburimbi kwikaburimbi bashatubwiye ati ntimuce mu ikaburimbi subiza inyuma y'igisagara mpaka hano kuri zone
abo barayijoro rya mbere imbere y'ibiro vya zone Buringa bavuga ko imbeho yabaraje kujya musonga kubera kubura ivyo bifuka imibu yarayira barya kubera kubura imisegetera bavuga kandi ko abanyeshuri batatonze ku mashure kubera ibikoresho by'ishure cyo kimwe n'imyambaro y'ishure byose byasigaye ngaho mu kagaragara uno mukenyezi asaba ko bosubizwa mu matongo avuga ko ara yabo
nk'abanyeshuri bari ku ishure n'ubu bati bariko barangara amakaye y'abana barasanzaje twaravuye mu nzu abandi baraza gusahura abana biga ngahi buringa mugabo ntibagiye ku ishure bari ngaho twebwe dushaka badufashe dusubira iwacu dusubire mu mirimi wacu mu kagaragara
ndayizigaburiyamu nawe nyene yahora abaho mu kagaragara niho yarangurira ibikorwa by'uburimyi afise amakenga ko hamwe bataronse uruhusha rwo gusubirayo ikigoyi kigiye kubica
ariko mu gihe tutosuba guhonyoza kuguru birabonekana neza yuko twopfa n'inzara rero nibaza yuko boraba abategetsi bakihweza neza bakaraba ingene twakurikirana iyo mirima na mwarije badukuyeyo twariko turabagara abandi bariko bararindisha abandi bariko barateragira inyoni ziko zirabujya iyindi iri kuruma mu maguru mashya bakaraba ko tuzahave twicwa n'inzara nabo tujana handi ibyo boduha n'ibyo tubumba ariko gikuru barabe ko twogenda tukagarukira ku iyo mirima yacu ikera abajeje umutekano n'icyo babereyeho bakadenda ducungera kujya dukurikirana iyo mirima
Mustanderi wa commune Gihanga aremeza ko abo banyagihugu bahora babaho mu kagaragara bakuwe mu ntumbero yo gukingira ishamba cimeza rya Rukoko Leopold Ayisaba avuga ko hari kudahuza hagati y'abo banyagihugu bavuga ko ayo matongo ari gwabo ni mu gihe ikigo cy'igihugu INCN kijeje gucungera ibidukikije abakirongoye nabo bavuga ko aho mu kagaragara ari mu kibira cimeza cya Rukoko
ubwa mbere nibaza yuko ari bijanye n'ishamba cimeza rya Rukoko aho ari mu migambi yo gukurikingira mugaba banyagihugu baravuga yuko hajya aramatongo yabo kuva na kera bari barahavuye ku mbo z'umutekano mu magume yabaye 1993 hanyuma barahunguka nk'uko abandi bahungutse ikintu bisa no kubadahuriza ko n'abandi bajejwe kuhacungera kuko bavuga yuko ari muri park.
Mustandere wa komine Gihanga avuga ko baza bamaze kudodora kubogarukira kuri abo banyagihugu bakabafashirizaho bari hafi y'ibiro vya zone Buringa, abo bishoboka nabo bagasaba indaro mu miryango ihegereye Iburinga mu ntara bubanza. Evariste Nzikobanya, nka Ijwi rya Amerika.
Mu ntara z'uburaruko haravugwa ikintu cy'igitoro n'iduzwa ry'ibiciro kubiyunguruza abakoresha imodokari n'amapikipiki mu gisagara cya Ngozi. Bavuga ko bakora bahomba kuko badugije amatike abiyunguriza bakaca bahagarika. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Indwi yose irarumanye igitoro cya risasi kitaboneka ku masitasiyo yo mu gisagara cya Ngozi. Ku gitoro cy'imodokari zikora akazi ko kunguruza abantu kiri muri icyo gisagara, hahurira imodokari zikorera mu ntara z'uburaruko. Muri icyo gisagara niho imodokari nyinshi zikunze kunywesha igitoro. Abagendesha izo modoka bavuga ko igitoro cya risasi ari umuzi wibuye.
Kabisa ikibazo cy'ibitoro nga ayi cyababye kabisa iba. Nta modoka nimwe bose banwa kamagende kabisa.
Kuri
bine bine.
Igitoro naho tukirose uba gifise acaduha iritiro kuri 35 kandi tuba twahora tukigura ku ipompo 2100.
Ubu esaze tuko tugura 2000 iritiro cyara ku 2000 n'amafaranga 38. Ubu twebira tugora ngaha kabisa cyane bose nta mayera tubona ubu.
Gushika kuri Uwimana uheze, hari abavuga ko banywesha ingendeshwa zabo mu ntara zo hagati iyo Burundi, ariko naho nyene vyahavuye bibahindukira ko nkuko babivuga.
Ubu bigize imisi tikiwa ni gitega ni buhiga ntara ya Karusi. Ubu ntaco ubutuko tumaka magende kaboneje.
Jeje narafashe moto ndayinwese cyamagende ndagenda kukinywa igitega nsanga naho nucaheze burya no mu kuyigarukana imoto narinze kunywa yindi magende ngarukana. Urumva naho mbye 2018 ya rero turu nico narondera nta na kirose.
Abunguruza abantu n'imiduga bavuga ko bamaze gutangura kuduza ibiciro.
Ego bamwe bamwe kabisa baraduza ibiciro kubera babaguza igitoro kizimbye.
Ntano bamaze kuduza ni hehe?
Mukayanza ni muyinga no mukirundo.
Muri ko mupakira ngaha?
3,205.
Aho bahora bari hangaha?
Bahora bari ha 2 zivatiri ca zirihisha ngo 2005. Ego gucu. Muyinga naho ni 6 zahora ziriha ibami muyinga bahora barihisha 5. Ubu rero naho kubera ibitoro barihisha 6 no mukirundo nico kimwe ni muyinga.
Kuvuga aho hose izo ntara zose nta namwe hari gitoro.
Oya, nta na hamwe mu Kirundo, Muyinga, Nini Ngozi no mu Kayanza nta gitoro gihari.
Abunguruza abantu ku mapikipiki barifuza kuduza kuronka aburira ivyuma vyabo bikababera intambambe.
Bombo ni urerure nta bakiriye, ntituronka bakiriye kandi igitoro kinazimbye.
None nta mugambi yuko mwoduze.
Oya, tuduze kandi ari mu buke na tana bakiriye bahari umva tuduze cyo dushirirwa nabandi.
Abimodoka amwe amwe turabona boko bamaze kuduza.
Imodoka kobera zimwe zikore Ngozi Bujumbura biragendeka ariko twebwe umuntu wa 1500 yifatira ikinga.
Ku gituro cy'imiduga cya Ngozi twahasanze kandi n'abakora akazi ko gupakira abantu abo bita abakokaye, bavuga ko ingorane zituruka ku ikena ry'igitoro zibashikira.
Twebwe ingaruka zidushikira burya duca dupakira imodoka ari nk'iyo kaca tuburana bwa bufu, niyo ngaruka twese dusubirako. Kubera mpakiye imwe haturi nk'abakokaye bashika ku ijana, urumva biragoye n'ibintu byuvyo haraduze na bwa bugare bw'abana buca bubura.
Biruko no kubanduza amafaranga ku miryango y'imodokari zinini abo bita abakonvoyeri. Bose basaba ko hokorwa ibishoboka kugira igitoro kiboneke mu gihugu.
Je ndu mukonvoyeri kabisa nkorera nyene ngo zibujumbura mugo mwimisitiri uko turabiraba ikibazo c'igitoro kabisa cabaye ndase nuko nyene mwogira inguvu kabisa mukatudodora ikaboneka. Kandi urabona ko iyi igitoro kibuze ubukene busanzara hose burashika no kubudandaza n'ibiyobe wanashaka no mu misozi hose bugashikayo kubera n'abantu basura kuyunguruza cyusanga nyina ari ibintu bigoye gose ubiravye nawe warusanga imodoka ari ngazuzuye mugwa no buni nkeyi miti kigaciduga bihwaniyemwe n'ubukenere busanzwe buhari nyene bigaca biburudu.
Ku masitasiyo nka yose twaciye ko mu gisagara cya Ngozi yari yugaye, hamwe na hamwe wahasanga abakora akazi ko kunywesha imiduga. Abo nabo bavuga ko ivy'igitoro byobazwa abashebuja babakoresha. Twarondeye abajejwe intwaro kugira tumenye uko ibintu byifashe mu gisata cy'ibitoro. Buramatari w'intara ya Ngozi Arubere Nduwimana akaba atatwakiriye aca tumenyesha ko hari igikorwa cyihuta kimufatiriye. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco Ndarurinze ngaho Ingozi. Imigenderanire hagati y'Uburundi n'igihugu c'Ububirigi ntiyifashe neza muri iki gihe. Uburundi burega Ububirigi ko buhaye indaro kandi bufasha abarundi batavuga rumwe na leta barimwo abo leta y'Uburundi irega ko bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano w'igihugu kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Mbega ikintu catumye iyo migenderanire yononekara ni ikihe? Nivyo mugenzi wacu Frederic Mundikije yayaze na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL hamwe na Zeno nimubona arongoye umugambwe Parena. Reka dutangure twumvirize Jacques Bigirimana ku catumye iyo migenderanire hagati y'u Burundi n'Ububirigi yononekara.
Nkuko mubizi ibintu byagiye biraduga buhoro buhoro. Ububirigi bwatanguye mushigikira bime biboneka abantu badurumbanya badurumbanya mu majambo ugasanga Ububirigi bwarafasha mbere mu buryo bw'amafaranga ibinyamakuru n'amaradiyo yariko arategura ugutembagaza ubutegetsi nka RPA nk'ikinyamakuru iwacu. Ababirigi barerekanye neza yuko babishyigikiye barabiha n'uburyo bw'amafaranga ukabona n'aya ma association navuga ngo n'ama association adaharanira inyungu za politike za Forke za Fokode za Prodehash Ububirigi bwarabafasha cyane mu buryo bw'amafaranga
ariko gufasha gufasha so uvuga ko ari gufasha kugumuka cyane gufasha
turacyabandanya turacyabandanya
yego
hanyuma utwo turabivuga kuri abye umwambasadeur yari ahari wahahura ubwa mbere umwe yabanga ahe nabi atadasezeye ni ukuvuga yuko yarerekanye neza yanabitubwira twebwe yuko ahagaze ku ruhande rw'abagwanya leta ya Burundi twebwe yabitwibwiri ubwanjye arabinyibwiriye harijya n'abantu ati jewe ibyo leta iri kuravuga nayo nemera nta niyo ngomba kumva nta niyo ngomba kubona mbere byaranashika n'abantu bo muri leta bayisavye umubonano ntabakire abo yita ngo n'amababa ngo imigambo y'amababa y'ubutegetsi ngo ishyigikire ubutegetsi ntatwakire atwakiriye akatubyagagura byareboneka neza yuko hariho icuka kibi rero aho ibintu bigereye uyu munsi byagirira duga gushikaho rero bishika Ububirigi butangura kwerekana mu kugira uruhara rukomeye cyane muri mu ngingo zagiye zafatwa n'ishyirahamwe ry'ibihugu bya Buraya Union Européenne aho Louis Michel yahagurutse aracika umurundi aracika umuntu arwanya ubutegetsi arashyigikira rwose mu byimazeyo abariko baracyoza abariko baratsiba batongora abariko barakora ibyamfurambi abanyagihugu aremeza neza ko abemanze kandi agashaka yuko ubutegetsi buri ngaho ibijumbura busenyuka atamatora y'ibaraba. Ibyo rero twarasabye twebwe imigambwe Ububirigi biraba iyo ngendo y'uwo munyacubahiro w'Ububirigi kugira ngo agabanye ako kariro Ububirigi nacyo bwakoze. Twarasabye imbere y'uko aba kudeta Ububirigi ko bwogerageza bugafasha bugahanura kugira ngo abo bantu biyita bikubita ku gifua ngo n'amashyirahamwe adahari inyungu za politiki ngo n'amaradiyo turasaba yuko Ububirigi bwokora ibishoboka byose ko nibwo bumvira ngo buhanure ntabyo bigeze bakora ni naho bigeze uyu munsi sinubabesha abatwumviriza babyumve imigenderanire y'u Burundi n'Ububirigi yifashe nabi cyane.
Namwe mushya nahise nimubona ikintu mubona cyaba cyatumye iyo migenderanire itangura kononekara ni ikihe duga ku ijambo?
Nibaza muri iyi myaka ya vuba niho demokarasi gitangura by'ukuri iracyari mu ntango benshi ntituyumva kumwe ntiturashobora gushyira hagati na hagati ngo twumve bimwe ari nacyo gituma ni kutumvikana kuri ibi aba n'aba bishoboka Ababirigi nk'abanyaburaya ahanini Romondo Occidental ni tunashaka kuvuga burya bafata leta cyo kimwe n'abatavuga rumwe nayo muri mu vya demokrasi mu vy'intwaro rusange bagira bati icyiyumviro cyabo ngendegwako nuko ubutegetsi umunsi hari ubu icyo hazoba hari buriya bundi bituma rero basa n'abagomba kubabanga banga no mu by'imigenderanire mugabo uko mbona biriko biraduga imigenderanire burya kugira kuvuza urwamo hejuru twobirekera ministere y'imigenderanire yakaba ari ibiraba gusumba abandi kubiraba irafise imvugo vugana irafise ibimenyetso byayo ikashobora kugabanya umucanwa niyi uduga ikawuduga ikawuduza mu mibonano yabo gusumba ibyo ku maradiyo bihakwa gutose kaja kandi ugasanga biko bijyamo n'abatayifitiye ubuhinga bwinshi cyane rero ko hari abo ububirigi bufata ko bari muri opozisiyo hashise imvo zabwo nabo ubutegetsi bwobwo biba bigaragara ko boba barabafasha abanaba gufasha ibimenyeshamakuru nta gihugu na kimwe kiri muri demokarasi ibimenyeshamakuru bitaroye imbere hanyuma uravye nk'imigenderanire ya igengwa na Reza Korodo Kotono aya mashirahamwe bavuga ko ataharanira inyungu za politiki mugabo bavuga ko ataharanira ibyicaro za politiki naye inyungu za politiki nta n'umwe atazifise ari imbere cyane usabwa gufashwa rero utinjiye mu masezerano y'ikotono uhakwa kutabyumva neza igituma iyo mvo
Mushe na izeno ni mwona mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cuko ibihugu by'Iburaya bifata cyo kimwe abagwanya leta canke batavuga rumwe nayo akabafata cyo kimwe na leta Uburundi murabona ko bwo bafise nk'uburenganzira bwo gufasha abagwanya nka leta y'Ububirigi canke abatavuga rumwe nayo
cyo ni ikibazo kiri mu bihugu byo muri Afrika turavuga hamwe ni n'iby'Iburaya kuko Ububirigi cyo kimwe n'ibindi bihugu mu mafaranga ya bukoresha mu buzima bw'igihugu burafise ayo butere buzana mu bihugu byo muri Afrika mugabo byo muri Afrika ntayo bufise bujyana Iburaya bisaba rero kandi iyo concept ya demokarasi barayishyigikiramo cyane ijyanye ku ruhande rwa agateka kazi na muntu bakaronderera hagati ya leta n'abatavuga rumwe kuko nka kurya ko muri no rwakarero nko kurya ko muri sentari urabona muri sentari yaha abantu bagiye kuburana havuze umwe wundi yogira ati mbega basha none urya wundi avuga iki ariko yasubizamwo ukacugira ati none bibaye gute bakaba ariho rero uronderera ukuri
mu majambo make
niko ndabibona ko abanyaburaya bagomba ko ibihugu byo muri Afrika hagira ubutegetsi n'abatavuga rumwe iyo bavuganya bahinyuzanya ukuri kukaba kuri hagati niko ndavyibaza
tubibutse inshuti mwese ko muri kamurabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamanyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise André mwiriwe neza
Mwiriwe
murafise ikibazo murafise icyumviro mu kanya gato cyane
ndavye icyumviro nakazo kamwe
yego
ne nashaka kuvuga ku cyerekezo cy'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Bubiligi mu bisanzwe ugiye kuraba amakosa yavuye ku gihugu cy'u Burundi kuko nicyo gihugu cyatanguye ubwa mbere kwagiriza u Bubiligi imbere y'uko u Bubiligi nabwo buza kwishyura byavuye ku Burundi kubera iki kubera bariya bavuga ngo bagiye gutembagaza ubutegetsi kubera bahungiye mu Bubiligi bukabakira mbega none bwategetswe kubakira kuko mu bisanzwe buca bafata nk'impunzi kuko iyo baza kuguma mu gihugu cy'u Burundi kubera baba bagirije gutembagaza ubutegetsi nibyo turiko turabona muri igihugu mu bisanzwe bari kubagira nk'abandi kuko uye mu gihugu cy'u Burundi kwica umuntu n'akayabo n'igikoko n'inyamaswa nge mbona ko nta kundi genda bivuga ariko ntuze u Burundi ariko nigeka ko ntuzenya ibone ingwanzi iri hagati y'Ububirigi n'u Burundi nashaka kubaza umugabo none ga wewe kamye politike y'igihugu cy'u Burundi azi byinshi iyo bari karakora iki kugira ngo kiriya gihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo imigenderanire ili kila tosi kariki ya chuba gira hagati hizo hugu bibiri kubia ngozi subirane nicha yovarika yogiri na amarete urundi na chani chane ari muri yo murakoze
murakoze André reka duhe ni jambo Jean Jean mwiliwe neza
mwake hao ndi ni mwake yen mkitondo
muri hehe
andi muri Iowa
Iowa uri muri Amerika
eh
duga kwijambo rafite ikibazo icyumviro
kibato mfise je na gomba icambere nashakura mutu wo mutumire
ni babiri
ndabara mu kije bose
eh barakumva duga kwijambo
kibato mfise nibaza ko imigenderanire hagati y'ububiriki no Burundi ahanini imigenderanire yononekaye kubera aba opoze bagwanya leta y'u Burundi kuko nibo bagerageje kuteranya hagati y'ibyo bihugu kwari bibiri ukugenda gutanga inkuru zitarizo no kubandanya batanga inkuru z'ibintu z'ibihuha yuko u Burundi bumeze nabi gutyo ababiriki nabo bagaca bafatira ku nkuru batanze nibaza yuko rero ku ruhande rw'iwanje ico mbona ikibazo s'ububiriki ikibazo kihari gikomeye nabo bapoze bagwanya u Burundi kuko nibo babiteranije nibaza rero yuko kugira ngo ibyo byose bitorekwe inyishu nuko abo opposition nabo boja hamwe bakiyumvira yuko bakoze nabi
egome murakoze Jean Ricardo he jambo mushana he Jacques Bigirimana atangure yishure gica vuze ku vyashikije na André hanyuma n'ikibazo André nyene abajije acaja kuri ico cyumviro mushikije mwebwe Jean atuka ku jambo mushana he Jacques Bigirimana
ego murakoze cyane ndakengurukiye abo bose bahereye mu cyo bashikirije ni demokrasi kandi mu bese afite kwiyumvira kwa byumva ariko nagira mbwire uyu mushinga nawe André yumve yuko ububirigi bwagize amakosa adashoboka ubu ngubu uwogomba gutera umwami akagenda ku rugo rw'umwami agatera amabrende ku rugo rw'umwami ububirigi akanamuhusha cyange agahagarara ngahi bujumbura akifatira mu gahanga umwami w'ububirigi akamwagiriza ibitabaho akamusiga icyeyi ha mu Burundi bugacya bufata abo bagiye gutera umwami bukabashishitira bukabahindaro bukabagaburira bukabaremesha n'ukuri ububiri Burundi bwoba bukoze ikosa ritabaho kandi natwe gabene igihugu ritwobibemerera
Eka duhe n'ijambo umushana izino nimubona ishure cyane cyane ikibazo eka agira icyo avuze ku cimvuro cyashikirijwe na Jean avuga ko amakosa ahubwo afise abatavuga rumwe na leta baje kwambika ibara Burundi mu kanya gatoye cyane rwose ndabona dufise abanywanyi benshi
cyane cyane ico Jacques Bigirimana avuze yuko ari aba agents secret bihugu n'ibiki nico gikomeye rwose ariko nogomba no mumenyesha ko ibihugu byose bisumana insako nibaze ngo nibindi bishasha zagatamo ibihugu byose byamye bisumana insako
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Radijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ahani naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha Ndashimiye cyane mwese mwaduteze amatwi muri kuri mikoma ari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabibutse ko kuri site yacu internet mushobora kuronka yandi makuru n'ibiganiro byacu adresse yacu ni voa@radioyacu.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene niho turi adresse yacu ni voa radio yacu murashobora kubonaho amakuru n'ibiganiro Ndashimiye Innocent Kimenyiye dufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru tubashikirije muri aka kanya mubandanye mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.